Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe njuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri sa gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kubashikiza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ubiko bw'isoko ry'imyumbati riri ahitwa mu Gahoramani mu mugisagara ca Kabuga mu Rwanda bwahiye buratukombera.
Ntabwo turamenya cyaba cyabiteye, gusa icyo tuzi icyo nuko nta wari ucanyemo nta nubwo bari bagatangiye gukora.
Uyu akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka, Sengiyumva Vincent, avuga ko umuriro wateye iryo soko utarashobora kumenyekana icavuye ko. Turayigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu, tuza no kubabwira ivyerekeye amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike mu gihugu c'u Burundi asaba irekurwa y'impirimbanyi Germain Lukuki. Nongere ndabaheye ikaze mu bucagucagu bwo kuri uno wa kabiri hafi isoko ryahitwa mu Gahoromani mu gisagara ca Kabuga, ahari ubiko bw'isoko ry'imyumbati ndetse n'imashini zifashishwa mu gusya iyo myumbati hahiye haratokombera. Kugeza ino saha ntibiramenyekana icateye uwo muriro. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Umunani n'ibyuma bashesherezamo yahiye nyine n'imodoka yahiye ari parite hari nayo yahiye ibona y'inyuma yahiye nuko bitari kugira nyine umuriro watwitse imbere.
Uru ni urusaku rw'imodoka za polisi ziri mu gikorwa cyo kuzimya inkongi y'umuriro yibasiye agasoko gacururizwagamo imyumbati n'ifu y'ubugari. Abaturage bari bahagaritse akazi buri wese avuga uko yabyiboneye. Kigice cyaye
yatangiye gushya nka saa 10:40 nyine ngo byahaire hano mu byuho ngo rero byakoze siriko nyine ngo biragira babura uko bakupa nyine ko byari ninjoro byaduteye impungenge. Twari dufite imari nyine twa urabona nta wakoze natwe twari dufite impungenge tuvuga tuti turasanga byahiye. Hano niho isoko ry'ubugari ryaberaga badepaga ku buryo amazu byakoraga hejuru ku mabati bahazindukiye. Ibi bikamya ni nk'icyakarindwi kiri kuzima ntako batagize ariko imyumbati yanze kuzima ariko kubera ko bakupye umuriro wenda aho bigereye barasinya.
Iki gice cyahiye cyari kegereye isoko rinini ryo mu Gahoromani hafi yo mu mujyi wa Kabuga. Cyari cy'umugabo wari uhafite inzu nini icururizwamo imyumbati ivamo ubugari, harimo n'imashini zisya amafu anyuranye ndetse n'abapangayi benshi bakoreragamo. Nyiri uyu mutungo Habarugira Alex bakunda kwita Murokore avuga ko kugeza bataramenye icyateye inkongi y'umuriro.
Aha hantu habagamo imashini zisya imyumbati n'amafu y'ibikoma, dukoramo na kawunga ariko z'abaturage bisanzwe, hanyuma tukanahacururiza ubugari kuko harimo ibyumba 14. Njye nakoraga mu gice cyo hepfo abandi bagakora mu gice cya ruguru. Biragoye kuba wamenya ikindi kintu nyuma yaho ariko ku mana birashoboka. Inzego zose urebye zanabaye kandi ndashima cyane nubwo bimeze gutya. Ndashima ngo nta muntu wari wagafunguye, nta muntu nkeka ko mu makuru mfite nta muntu wagiremo ikibazo.
Kugeza ubu bari bafite ibikorwa muri aka gace k'isoko bemeza ko inkongi y'umuriro yabahombeje. Alexi Habarugira ndetse n'abagenzi be bari bahafite ibi bikorwa by'ubucuruzi bw'imyumbati baravuga ko bahombye amafaranga arengeje miliyoni 500. Imodoka za polisi nizo zari zazindukiye mu gikorwa cyo kuzimya uwo muriro ariko kugeza mu masaha 5 imyumbati yari itarazima icyaka. Imyotsi yari igicucumuka mu gace iyo myumbati yari irimo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka, Nsengiyumva Vincent, nawe wari uri ahabereye impanuka yabwira Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu bataramenya icyateye inkongi y'umuriro ariko bakeka ko yatewe n'amashanyarazi.
Ntabwo turamenya cyaba cyabiteye, gusa icyo tuzi icyo nuko nta wari ucanyemo nta nubwo bari bagatangiye gukora. Ikindi nuko hari umuzamu gusa ubwo turacyakora iperereza kugira ngo tumenye icyaba cyateye inkongi y'umuriro ariko biragaragara yuko bishobora kuba byaturutse cyane cyane mu nsinga zaba zitari zensaye neza ahangaha, ariko ntabwo turabyemeza kuko batararangiza gukora iperereza.
Hari abatangiye iperereza?
Yego, nibyo, kugira ngo nk'uko inzego zose zazindukiye ahangaha urwego rwa RIB narwo rwageze rutangira iperereza rege nayo ifite mu nshingano ibijyana n'umuriro w'amashanyarazi nabo bahageze hari n'ababyitiranyije n'isoko rya Gaharomani murabona isoko riri ku ruhande aha naho umuntu ku giti cye witwa Murokore wari afite ikibanza imbere y'isoko yari yarahashyize ibikorwa bisaba uburenganzira ibyuma bisya ntabwo bihuye rero ikibazo cyaba hangaha ni inkongi y'umuriro isanzwe ishobora kuba yaturutse ku mpanuka bisanzwe
Iri soko ryacururizwagamo imyumbati ryatangiye gushyagana saa 11 za mu gitondo ndetse ishami rya polisi rishinzwe kuzimya umuriro rikaba ryahageze hakiri kare ariko kugeza mu masaa 5 bari bakizimya umuriro mwinshi wagiye mu myumbati nubwo bari bahafite ibikorwa bahuye n'ikibazo gikomeye cy'igihombo ariko abaturage barishimira ko uyu muriro wabashijwe guhagarikwa kare utarinjira mu isoko rinini ndetse no mu mazu y'abaturage yegereye iryo soko ryo mu Gahoromani Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM, musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835.
Unaho amakuru yo mu Burundi mu mfunyapfunyo umurwi w'igihugu jeje amatora muri ico gihugu hamagari rugaruka kudahendwa n'abanyepolitike muri bino bihe igihugu cy'u Burundi kigana mu matora umukuru wo mu rugwi Petero Caraveri kazihise yabishikirije kuri no wa kabiri mu nama yabereye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura kuberwa n'amatora yo mu 2020 muri iyo nama yo gutsimbataza intwaro rusangi warongoye umugwi Seni yasavye abanyepolitike gushira imbere ikiyago mu ntumbero yo kura ndana n'imizi ukutihanganiranira iyo nkuru n'ivyakunda turaza kwigaruka ko mu buryo urambuye mu makuru yacu yo hanyuma nabiciye ku masonga nkitangura nyuma y'umwaka impirimbanyi Germain Rukuki iciriwe igihano cyo gufungwa imyaka 32 amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike n'ayaharanira gateka kazi na muntu mu Burundi cyo kimwe n'abashingwa manza baburanira abahuye n'amabi basaba ko yorekugwa basigura ko urubanza rwiwe rwagiyemo utunenge twinshi cyane batanga karoro ka dosiye yiwe sentari sigura ko yazimiye bigatuma urubanza rwiwe rudashobora kuburanishwa ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
Abashingwa manza n'impirimbanyi bagenzi ba Germain Rukuki bavuga ko urubanza rwiwe rwabayemo amahinyu menshi cyane basigura kwifatwa n'ifungwa ryiwe biri mu murongo wo gutoteza abaharanira gato y'akazi na muntu na cyane cyane abashize ahabona mabi yagirizwa bamwe mu bategetsi Maitre Janvier Bigirimana ni umwe muri abo bashingwa manza
ryabaye irya mbere aho uhanira gato y'akazi na muntu ahanishwa umunyororo uremereye cyane w'imyaka 32 y'ugufungwa ico rero kikatweka yuko giyemwo ivyinzigo vyo kujaniranya byo gukoresha ubutungane kina cyo twagomba kuvuga kuri no rubanza uretse yuko ivyaha bamwagiriza bidafashe na gato ivyaha bivugwa yuko yoba yagombye guhungabanya umutekano w'igihugu uretse kwico shatacho yakoze ahubwo atanicaha na kimwe yigeza akora Rukuki uretse byo guhanira gato y'akazi na muntu byo navyo si cyaha amateko y'u Burundi nta kindi na kimwe cyari gutuma bamukatira umunyoro nganukoi.
Tuwezo mnyororo ungana ni mnyaka mnongi tatu nibili yogufungwa haini kiindi ya watabari za Rukukiba Negura. Ukunu dosye yuru banzar guiwe likilakuri kilanu.
Razi yuki yo dosye ya katariga kiwa mubura gije. Kanasi inabaja kumufungira. Ahoa datezo kubura nila. Yabizorebi gatumari mwenda rimge za senare zifrongzi. Kwa zovzi kufuga yuko. Batarose ubuja bugushika hafungiwe. Birazgu yuka sangu kufungiwe ingozi mugihe. Abura nishkwa nama senare ibu jumbura. Vyo vyo situbishira. Mu ngingo zitandukanye zo gutoteza umuntu kubera bamuhoye akazi akora. Yandi mahinyu twabonye muri runo rubanza rwa Jerome Rukuki ni ingene dossier ije mu mwiherero kamara amezi atandatu ubwo rubanza rutarashobora gusomwa. Twarumvise ibivugwa yuko ngo dossier yaba yaratakaye, ariko mu isanzwe ntibyumvikana ingene dossier itakara, kuko abajejwe iyo dossier kandi si dossier twibaza bafata minenego n'ubwo bari dossier mu zindi. Twibaza yuko ibyo byose bije mu ngingo z'ugomba kumutoteza.
Jean-Marie Rukuki yahagaritswe n'iperereza ku itariki ya 13 ukwezi kw'indwi umwaka 2017 muri zone ya Ngagara mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura. Yagijwe ivyaha birimo gufasha mu bwicanyi bwahitanye abasirikare na polisi kuva ku wa 13 ukwezi kwa gatanu umwaka 2015 habaye ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo ukuja kubiri n'itegeko ry'umushikiranganji w'intwara yo hagati rifutishira hamwe ry'abakirisitu bagwanye ihohoterwa rya kiremwa muntu hakati ukwakira amafaranga avuye hanze y'igihugu kugira ngo ahembe abari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cya president Nkurunziza no gushaka gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu biciye mu nzira ya demokarasi. Ibi byaha bisusa n'ivyagirijwe abashatse guhirika ubutegetsi ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015. Amashirahamwe mpuzamakungu harimo Human Rights Watch, Amnesty International, Defend Defenders, FIDH na Protection International nayo nyene aherutse kwandika asabire kurwa rya Rukuki. Asigura ko yaziza akazi kiwe ko guhanira gatya akazi na muntu kandi kumunyororo yaciriwe utegerezwa gusubirwamo.
Arakoze mgenzi wacu Eloge Wirikaneza. Inkuru yiwe mushobora kongera gusubira kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mutumira mate hama dukomeze n'ibiganiro tubafitiye.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo gya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kwigenekerezo gya 2019 kwezi kwa kane abarundi baributse imyaka 47 yari rumanya umunsi kuyundi habaye ubwicanyi bw'agahumira bunwa bwahekuye imiryango itari mike. Baributse kandi n'igandagurwa ry'umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye mukanya mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye ikiganiro na Deogracia Senkina Hamira ari mu bacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi co kimena Terence Mushano we aserukira ishamwe ase genocide ryabacitse ku icumi mu bwicanyi bwo mu 1972. Muri ico kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yari yatumiye kandi Il Defense Rugema aharanira intwaro ya cami ni nawe yatanguye afata ijambo.
Izi ngorane zadutse mu gihugu c'u Burundi caho abarundi basubiranamo gushika aho bicana bazirana ubwoko izo bifise intango kandi nuko burya igihugu cy'u Burundi murazi neza yuko cyari kigizwe cyari cyubatswe imyaka myinshi izo navyo bikaba byabivuye ku ingoma y'u Burundi. Ingoma y'u Burundi niyo yagize u Burundi. Urumva rero ahano bica mu ncamake mvuga yuko igihe ingoma y'u Burundi itembagajwe niho hadutse ubwo bwicanyi bw'amacakubiri. Aho rero nibaza yuko abarundi cyane cyane abakiri bato bubimenya bakamenya neza yuko izo njyane zo gusubiranamwo atari abarundi ubwabo, atari abanyagihugu ubwabo badutse ati reka twicane atakibitumye. Icabitumye ni intwaro mbi zoba zaraje inyuma yitabagazwa ry'intwaro y'ubwami byatumye haboneka neza ko haciye haba kugwanira intwaro.
Mu majambo make ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi basubize hamwe ka uwakoze ikibi amenyekane arengukishwe imbere y'ubutungane ariko abarundi ntibasubire kwitana abamwana. Ibintu byo korwa nibi
ibyo korwa nuko umuntu wese azi neza ko yagize uruhara mu bwicanyi yo sabe ikigongwe canke akishira imbere akavuga yuko yakoze amakosa ikigongwe kigahabwa mugabo ikigongwe ntigihabwe mu kivunga nk'ibyo twumva nk'ibyo za vérité réconciliation ikigongwe tubona gikwiye nuko umuntu wese iyo bazi yuko yakoze amaraso kumubanyi eka ku murundi wa kure yofata urugendo akagenda ati ndasabye ikigongwe bino banaragukoreye ubundi nawe akaba yiteguye gutanga icyo kigongwe ikigongwe nico kiza imbere muri ibi bintu byose turimo kubera ibintu tugiye turaba uko byagiye biragenda harabaye ubwicanyi mu 65 mu 72 byarabandanije ugatusanga abantu bagenda bihorana ibyo byo kwihorana rero nibyo bituma twama muri zinjyane z'ubwicanyi ico rero twosaba barundi nuko umwe wese afise uwo bazi uko afise uruhara muri ubwo bwicanyi yo sabe ikigongwe ibintu byose bihagaze kuri ico kigongwe
Professeur Deogracias nkinahamira abarundi baracanye mu myaka itari mike eka kenshi na kenshi kandi abarundi usanga bafatira mu kivunga bakitana abicanyi uruhande rukita urundi abicanyi ikintu cyokorwa kugira ngo ibyo bintu birangire nike
bon wakoze je muzi kuri nibaza ko ndabizi cyane ndafite n'icyo nabanuka kubera byaranciye ko umwanya munini ibyo wanje mu 2002 n'amazi n'itatu mfungire yatanu ubwenge nzi ngiye mu rutuba abantu bari hari mu studio ya ni kana kura ngura mu mbinda ibyo sino birandira ko nibirebire no yaga uri hamwe no bara no muntu mugabo turetse naho no muntu murabona harabaye yinde mu nyuma no mu 48 byambe ga marangara byabaho hasubira ibindi mu 93 93 ndari mu matora naye natsinze naye mu nduka ndi muri parama y'Uburundi narabona inkongi ndongo ya komisiyo igizwe abashyitsi b'isoda na sekirite n'ibindi ariko icyo gihe aho bakubikiye ndadaye baragiye barindira ku muryango w'iwanje baranyitiye abantu bashyika 33 ku mutumba abo tuvugana bose n'abagore babo n'abana n'abakozi urumva icyo ni kintu kizwi cyane ariko aho nzi ku mutumba iyo nduhuze ndikibuza ababice ko aribo duhura nibo baza tugasigashikamubwira tugatangira n'inzoga yego mbe ntaburaza kumbwira ati nijyewe nabishye ntabantu mbabari mugabo urumva ko icyo wewe wakiriho mugabo bene wacu akaba atandi mwahari ndavuga ndi oba n'uyo wewe wariho kuko muhira hari abantu b'abakozi gusa abandi bose barabishye barapfuye ndetse ndakubwira ndi icyo gihe hariho n'agatsima gaca kaza muri wewe kandi gati ibyo byose wapfuye yarapfuye ubu ni naho kuvuga ngo uriho nawe kuko abandi baraciye umugani bati ukwihora kumara umuryango kandi nibyo kwihora bikumara umuryango ibinakwiriye nta n'ibikwiriye na boro kwihora nta kambara nicyo gituma ndahubwira ni ikintu gikuru w'ibintu byararenganye kuvuga ngo umuntu yokwibagira ko kwibagira ntibishoboka mugabo ubwira umutima mu mutima wawe gukurekura ukemera yuko bari kubarondera ukuri kuko ngo bari kubarondera ukuri kandi ntibaza gukora ibyo biboneka kuko ngo utazavuga ukuri mu byo ngo mu byo wanjye ndabizi ndoheza ndamuje imbere ndamwagira
ubuho hariho na wa murwi abantu bashobora kwitora bagashikiriza ukuri ibyo bazi
reka ukwitura kugira ngo abantu bavuge hanyuma bavuge kandi ikigongwe n'utange kuko kuvuga ibintu by'ibihano bose bavuga bitetse bakavuga ibintu by'ibikigongwe umuntu babomoreye inzu bakabomoreye ibintu byose bakamutsinga ziwe zose bakazitwara hanaho bavuga bati akanzu agashumbusho
ati gusaba ikigongwe kuvuga ukuri mushiya ntahe Terence Mushano ikintu mubona cokorwa muri iki gihe kugira ngo abarundi basubize hamwe n'iki mu kanya gato
murakoze turatse ibintu byabaye kuva mu Burundi 1965 mukabona bikaduga n'ibya myaka yose mwavuze 72 93 n'imyaka yakurikiye urabona n'uta 97 ni ukuvuga ko ikintu gikenewe atagukangariza ko ujye ubutungane bwofasha murumva ibyo byose bavuze ibyahandi byahanywe kubera yo kudahana byatumye byisubiriza ikigongwe umuntu yodahaye n'ikigongwe cyazo murabona ingene amategeko mpuzamakungu abivuga. Ikigindi gikurikiza leta mwavuze muti mbe none abatwara byo bokora iki, abanyagihugu bokora iki, leta yotabaza ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ikabashyiriraho inzego zitunganiza abantu. Nabonye n'ibyo baherukamwo mu bimo bya RFSL muri iyi minsi ajya muri Conseil de Sécurité des Nations Unies, bavuga yuko ubutungane bwosubirira ukudahana. Icyo rero ubwandi ikindi kintu cyo bavuze bagenzi banjye aricyo na mwebwe mwavuze kureka gufata abantu ikivunga. Abisha abantu ntibatangwe n'abantu atacyo bakoze ngo ni uko bashangiye ubwoko. Hari n'abapfuye atanicyo babiziko bazira ubwoko bwabo. Icyo kintu rero tuzatabaza ko nta muntu akwiye gupfazira ubwoko, nta muntu akwiye gupfazira idini, uko wavutse bari uko, uko wabaye bari uko. Hanyuma abantu batunganirizwe, abantu bubahane, basonerane kujya basogokuruza babana mu gihugu.
Hariho n'ikindi kibazo mushyira ntahe Terence kivugwa cyane rwose mu Burundi, baravuga eka abikiraniye ariko hari abantu benshi bashikirije ibyo babonye, aho babonye ko hariho ubwoko bumwe bufasha ubundi bukabanyegeza mu bwicanyi. Mbega ni kuki ibyo bintu byose by'abantu bakoze ibyiza mu gihe cyo bwicanyi bwabaye mu Burundi batavugwa?
Ituvuze nibyo, hari abantu bagize neza ikwiye agashimwe. Abahutu banyegeje Abatutsi barakwiye agashimwe, Abatutsi banyegeje Abahutu barakwiye agashimwe, imisatsi n'ishimwe si n'ibindi bintu barakwiye kwandikwa mu bitabo, barakwiye kuba barurangiranwa. Aho ko abarurangiranwa baba bicanye, barurangiranwa bakaba bakicije abantu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Anselme. Mwiriwe neza?
Amahoro.
Muri he Anselme?
Alo,
muri hehe?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Bubanza komine Musigati.
Kandi kazina ninde?
Ngenda Kumana.
Ngenda Kumana, murafite ikibazo, murafite icyumviro, mushikiriza.
Ego byanze bikanshikiriza. None ko n'ubu by'ubwicanyi bibandanya bigoherayo, kandi tubona ko bitwa ko hari demokarasi, ko mbona ko bava muri sentare ya CPI yose bidakurikirana abantu, nica nashaka kubaza uwo mutumire wacu.
Murakoze Anselme. Reka Deogracias Nkinahamira, murashaka gufata ku icyo kibazo cya Anselme?
Bon, ikibazo cya Anselme ni kigubi cyane kandi kiratomoye. Ibyo bintu aho bizoherera muri twebwe nyine. Ndibaza ko dukwiye kumenya ko bigiza kubera muri twebwe nyine. Mugabo icyo tubanza kumenya ni ukuri. Hari ikintu nita ukuri. Ukuri nicyo kintu gikomeye cyane, kandi ukuri nicyo guhabwa n'abandi bantu bo hanze. Nicyo guhabwa na Nations Unies, nicyo guhabwa na CPI, nta n'umwe azovuga atazi twebwe nyine. Navuze yuko ababikoze barahari, abandi ntibakiriho. Mugabo aba n'ababibonye barahari, abo mwavuze batarahe bafashije abantu nabo nyine barahe. Hari abantu babibonye n'abandi atakindi bakoze mu Rwanda bahari babibonye. Ubona nk'ibyo yonye bwoko byakozwe n'abasoda mu Burundi, leta y'u Burundi, abasoda n'abakozi ba leta y'u Burundi bafashanyije n'abandi bantu bakorera leta y'u Burundi bari mu makomine bamusange abantu bose byarateguwe kubera byakozwe n'abafonksiyoneri ba leta bakoresha n'imiduga ya leta na byo mu mikorere y'isende kiri ahantu baza kudusohora badutwara bazana imodoka ya cyo mpamvu bita igisoda niyo sana risike igahanaguyagambagara abanyeshuri ikabatwara. Ibyo rero nibwo ndabijyamo ko nibyo basaba mpuzamakungu, nibyo bindi byagakwiye basaba byerekana. Icyo mvuga rero cy'uko aho byoherera bizoherera muri twebwe tuvuye hasi tukemera ukuri, ukuri bukava hasi bukamenyekana, n'uva hasi n'uwakoze ikintu akakivuga, n'undi ari hirya akakivuga, kandi bikerekana n'ababikoze bari bo, kuko turabazi ababikoze, turabazi nabonye dusanga ari umuryango umwe cy'Abatutsi bose, abantu bakeyi babikoze kandi bagenda bakurikira bakurikirana abantu bitwa Abahutu gusa. Ibyakozwe rero mu 2022 byakozwe imbere yabo muri 1966
Abarundi nta cigwa bakuye mu vyashikiye Burundi muri kahise
naje ndifadikanije n'uwo yabajije ico kibazo ivyo Burundi na gatera ntimba iza marasara feseka akisubiriza abantu ubuzima akaguma babona ngo hapfuye mu hapfuye batatu ukamenga umuntu akati kinzu gafatana akati kagwe kunzu umuntu aguma ari umuntu ibyo byose bavuga byo gutwara kuzigani ku butegetsi hari inzira nziza zo guhina ku butegetsi kugira imigambi myiza aho guhetanisha kandi abantu bakubahana mu byo bari mu migambi bafise icyo nicyo cyonyine kandi byo rero abategetsi bamaze kujya ku murongo abanyamigambi bakajya ku murongo abarundi bazosubira gupfira ubusa ikindi kintu cyo kubwira ugwaruka ntibivuze gukurikira abantu shampuyozi ibindi by'uko abantu bazi ukuri kurazwi mugabo ukuri naho kuzwi ibi bintu bimwe ntibyagiye biraba abantu baragirizanya ugasanga n'uwariyisha abantu yigira intungane ugasanga intungane nayo bayibwira bati tekereza wemera ibyo bintu
mu kanya gatoya cyane rwose
abarundi bazofashanya nabo mu mahanga nabo muri oni kujya byahora bigenda iyo bigenda ibara ryaguye ku isi nk'uko mu bindi bihugu byahuye n'amahano nk'ayo iwacu bigendera rero
Terence bushano mu mpe nyishungu fingo fileka duhina kanya idefense rugema nawe nyine agira icavuze kuri ico kibazo cha Anselme agira ati mbega ko bwicanye bubandanya kugira ngo tushe tuja ku wundi munywanyi dufise aturindiri duba ku ijambo idefense mu kanya gato
ego me ivyo na ashikirije n'ivyo ico kibazo mundi yotishura mu nzira zibiri inzira ya mbere nuko mbega iyo abanyagihugu ariko barasubira namwe bicana ntihagire icamira ibyo bintu n'ibyo biteye amakenga aho iyo muzi icamira intwaro iri muri ico gihe y'abantu bicana niyo ibazwa abantu bariko baricwa naho boba ari ataruhara barufise babifisemo mugabo bogerageza icokorwa cyose kugira uwo bwicanyi buhagarare aho rero dushatse kuvuga yuko intwaro zageze zirakurikirana hari ikintu cerekana neza ko hari ukudahana kandi byo bikaba byabonetse cyane cyane igihugu uba ukaba kica umwami ataca zira bagaheranwa bakica abaperezida bagaheranwa none mwumva umunyagihugu yo kubahwa gute ibyo aho niho hari ikibazo
icyo ni ikibazo
iyo rero mvuze izo nzira zibiri yuko rimwe biva ku ntwaro ahandi bikava ku bantu nyine bicana kuko wabona kwica abadahanwa atankurikize rero nibyo bisinzigaje igihugu
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresi ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
Nuko rero nchuti bakunza kabino ngaha duce tubatura bangiriye ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda twari tubafitiye ariko imbere yuko duhana gahindukira tugende tubatumiye makuru y'igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 tugiye kubatunganiriza no kubategurira ayo makuru mukaza gushobora kuyumva ku mirongo ya FM ku batwumva muri mu gihugu co mu Rwanda kuri abatwumva muri mu Burundi aza ko ari ku mirongo ya shortwaves mwakoze kutwumviriza akoze Facile Gebehu yagiranije amajwi hamwe na ingenieur ya mufashe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe neko ndabashikiriza no makuru yarahagaririwe na Etienne Karekezi ku izina rya bagenzi bacu rero tubatumiye gice saha imwe n'iminota 30 muze kuba hafi ya maradio yanyu